Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Ndabaha yemiriwe nchuti na mwe bakunzi ibaradio Nzamba agateka kawe kaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya 33 gitugutu mwaka w'2023 ari twa bateguriye tuyahere kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Hari ikiziga cy'umwigemeye cyatowe mu gatondo ko kuri uyu wa mbere muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi wike kwa ko yoba ariwe yishuwe umwigeme ubu akaba ari mu minwe y'inyamiramabi muri komisariya y'igipolisi cy'intara ya Ngozi. Mugisata chagateka kazida muntu umumenyesha makuru Florian Irangabiye yarayimuriwe mu mabohero abiri atandukanye mu kiringo kidashika amasaha 28 ubu akaba barizwa mu ibohero ry'ibubanza mu ishyirahamwe Agathe Burundi riharanira agateka kazida muntu bavuga ko naho yungurujwe hafi y'umuryango wiwe akwiye kurekurwa kuko ikibanza ciwe kitari mu ibohero. Mu bijanye n'indero naho barasaba kuronswa imodoka yo gusumira abanyeshuri bo ku ishuri rya Mwakiro y'intara ya Muyinga bisabwa n'umuyobozi w'iryo shure kuko ngo bakoresha amahera menshi yo gukota imodoka isumira abanyeshuri n'ibindi bikorwa by'ishure. Aya n'ayandi ni mukanya isase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa duhere mu gisata cy'umutekano muke aho ikiziga cy'umwigeme w'imyaka 18 cyatowe mu gatondo ko kuri uno wa mbere ku musozi wa Kagarama uri muri komine ya Kiremba mu ntara ya Ngozi. Umusore yagirizwa ko ariwe yoba yishe uwo mwigeme muri kino gihe afungiwe muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Ngozi. Ni inkuru tubaza Bonfils Niyongere.
Kuko inkuru zitangwa n'abaje intwaro aho muri komine Kiremba zimenyesha ngo ubwicanyi bwabaye ku mugoroba w'akuru w'Imana uheze uko byagenze nako uwo mwigeme w'imyaka 18 yagiye kubwira umusore banga imyaka bari basanzwe bafitaniye imigenderano ya kafisi mbanyi yiwe. Uwo musore nawe ngo yaciye amunigisha ikiziriko aterera ikiziga mu kino kiri hafi y'ahantu yarasanzwe arara wenyine acungeye imirima iri ku musozi aho ararira inka n'imirima y'uwakorera. Ico kiziga rero ngo kikaba catowe mu gihe abiwabo w'uwo mwigeme baja mu gatondo kurondera mbaja mu vyambo barondera aho wabo yoba yaraye niko gutumbera aho umuhungu asanzwe akorera mu gihe bariko bararondera wabo ngo vyatewe nuko bari bazi ko asanzwe afitaniye ubucuti n'uwo muhungu kandi ko n'uwo muhisi yaramaze kubwira umwe mu bavukana ko afise inda y'uwo muhungu. Uyikekwa ko icaha muri kino gihe yajanye gufungirwa mu gashoka komisariya y'igipolisi Ingozi mu kubandanya amatohoza kuri urwo rupfu.
Arakoze Bonfils Niyongere tubandanye mu gisata cy'agateka kazina muntu umumenyesha makuru Florian Irangabiye yimuriwe kuri uyu wa mbere mu ibohero rikuru ry'ibubanza inyuma y'ijoro rimwe yaraye mu ibohero rya Ntimba mu gisagara ca Bujumbura. Mu baharanira agateka kazina muntu mu Burundi ngo hamwe yoba yimuwe kugira ashirwe mu ibohero ryegereye umuryango wiwe ngo yongere abonane n'umuganga amukurikirana byoba ari byiza. Mushingwa manza Jean-Claude Ntiburumunsi aje rugi gisata c'amategeko muri Agathe Burundi aributsa ko Florian Irangabiye ikibanza ciwe kitari mu ibohero kuko afunzwe ku karenganyo agasaba yuko yorekurwa. Tumukurikire.
Twebwe rero muri Agathe Burundi tuvuga duti nimba ico gikorwa cakozwe ari mu ntumbero yo kwishura ku byasabwa na Florian Irangabiye wenyene umuryango wiwe amashirahamwe aranira kubariza kiremwa muntu harimo mbere na Agathe Burundi eka mbere n'andi mashirahamwe mpuzamakungu aranira agati ya kazi na muntu n'akaba amenyesha makuru ko baba babigize mu ntumbero yo kugira ngo yegere abashobora kumufasha kudenga n'amagara yiwe kubera ko yasanzwe agendana ingwara igoye twebwe twovuga ko tubishimye ariko rero ntitwareka kwibutsa yuko ikibanza cha Florian Irangabiye atari mu ibohero kuko atacyaha yakoze kuwapfunzwe no munsi ni gwagwanko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bufitiye abantu bose bafata yuko umenga ntibavuga rumwe nabo bagatandiranya abaharanira gato y'akazi na muntu abamenyesha makuru kubera ko kumbure babavuze ibyo badakunda naho ari mu ntumbero yo kubahanura twebwe rero turasaba ubutegetsi bwa CNDD-FDD turatwa rwo umufunze se kuvuga ngo ariko se yakoze ngo tubibaze ubutungane ko borekura Florian Irangabiye kugira ngo aje mu biwe aje mu muryango wiwe eka mbere ashobore no kwivuzana neza izo ngwara kuko atacari karazira gushikana uno munsi.
Leta y'u Burundi ngo igumye ihakana amabi akoregwa mu gihugu ngo nuko atagushaka gutorera inyishu ico kibazo ivyo binegugwa na Marie Louise Barica ko arongoye muhari inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano. Ni mu gihe Zefirman iratanga aserukira Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yifatiye mu gahanga intumwa idasanzwe ya ONU ijejwe kuraba iby'agateka kazi na muntu mu Burundi. Zefirman iratanga akaba yahakanye ibivugwa mu cegeranyo c'iyo ntumwa. Marie Louise Barichako ati ntaho tuva ntaho tuja tumukurikire.
Zefirman iratanga aserukira Burundi yatangaje ko atemera na buhoro buhoro ico cegeranyo kandi aranavuga ko aciyamirije kure vyari gufasha gusumba iyo yishura ku vyavuzwemo akerekana neza ingene atari ivyo agatanga n'ivyemezo kugira ngo abari basomye ico cegeranyo babone koko ko atari ivyo. Iyo habaye ibinyoma igishobora kubeshuza conyene n'ivyabaye cyerekana neza ko ibivuzwe atari ivyo gutyo bikagaragaza neza ivyo leta yita gutyoza. Uwararongoye abaserukiye Burundi muri iyo nama avuga ko abatavuga rumwe na leta bitwaje ibigwanisho aribo banyuruza abantu bakanabica nk'uko bikunda kuvugwa ko abantu bazimiye abantu babuze irengero abantu bishwe abahagaraje agati y'akazi na muntu barabivuga eka no muri iyo raporo biravugwa cyane ko ayo mabi akugwa mu Burundi kandi biteye ubwoba. Aho rero yarabivuze kuko yatohoje akabimenya. Uwo mushinga ntahe rero asa n'ubagiye ko leta ari ijejwe gukingira agateka kazi na muntu mu gihugu ntaho ko byari bishitse icari gikwiye gukorwa leta yategerezwa gukora no kugira amatohoza hanyuma igahana abakora ayo mabi ihejeye kubahana ikamenyesha abanyagihugu kugira ngo ibahumurize batekane bumve ko koko leta ibahagarariye. Irababaje ko bitabaye gutyo abategetsi bakigumira mu gacerere induru ziko ziravuga abantu batasiba gutabaza. Rero ikibazo kihari gikomeye cyane cy'u Burundi ni ukudashaka kwemera ko igihugu gifise ibibazo kubera burya ntushobora gutorera umuti indwara utemeye kurwaye bavuga ngo uje gukira indwara yirata iyo gihe cyose bakubwiye bati uragwaye ngo yasigwaye ntuzokwigeza uja kwa muganga ntuzokira igihe cyose bakubwiye bati ehe inyabu n'ibibazo ibibazo biratugoye ibintu biragoye biragoye ngo nta bibazo dufise nta bibazo biriyo byose bimeze neza byose n'amahoro icyo gihe nta nyishu tuzoronka. Aho rero ni ku Burundi buzingamikiye uno munsi kubera ababurongoye ntibashaka kwemera ko ari ikibazo ni ukuvuga rero ko atamuti bazokironderera.
Inzamba
tubandanye ano makuru mu gisata c'indero. Ishure ryisumbuye ryo buhinga rya Mwakiro ITAB mu ntara ya Muyinga ngo rirafite ingorane ryo gusumira abanyeshure barenga ijana na 50 baba mu ndaro kubera ubukene bw'imodoka nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi w'iryo shure Gabriel Nzambimana. Uwo muyobozi avuga ko gukotesha imodoka yo kuja gusuma bitwara uburyo bwinshi kandi ayo mahera yakoreshejwe mu gufungurira abaregwa Ido Nido na Josephine Jones Nzimana.
Ubuyobozi bw'ishure ry'ubuhinga rya Mwakiro ITAB mu ntara ya Muyinga ngo burarajwe ishinga n'ubukene bw'imodoka ikenewe mu bikorwa bya misi yose na cyane cyane mu gusumira abanyeshure nk'uko bimenyeshwa na Emmanuel Nzambimana arongoye iryo shure ITAB Mwakiro ngo ikaba ikoresha amahera ashika ku 500,000 yo gukota imodoka yo gusumira abanyeshure nk'uko umuyobozi abisigura.
Ishure rikomeye cyane
Kubwe umuyobozi ubushikiranganje bw'indero ngo burakwiye kumva akamo adasiba gutera ko kuronza iryo shuri imodoka ngo kuko iruhande yo gusoma ikenegwa muri byinshi. Ishure ry'ubuhinga rya Mwakiro rikaba ari rimwe rudende rifise uburaro mu mashure ari muri iyo komine.
Josephine Jones Mundimana arakenuye imyidogo nayo ni yose mu bakoze ikibazo cyo gusaba akazi ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Bavuga ko hagiyemo kamwana wa mama mu gukoresha icyo kibazo no mu gukosora kuko hamanitswe gusa urutonde rw'abamenye. Abakoze icyo kibazo basaba ko bokwerekwa amanota baronse, abarenganijwe bakarenganurwa. Ariko makuru ava muri bamwe mu bakozi bo kuri ivyo bitaro bavuga ko ico kibazo cakozwe mu muco kuko nabagiteguye sibo bagikosoye. Ni inkuru tubaza Olivia Gakima.
Amakuru uruganda rwa radio Inzamba rukura muri bamwe mu bakozi ico kibazo ngaho ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge avuga ko ico kibazo cakozwe n'abantu bagera ku 2000 hari ku munsi wa gatandatu amanota acamanikwa bukeye bwaho ku munsi w'Imana. Icagiye gutangaza bene gukora ikibazo ngo nukunge nikosorwa ryanyarutse n'amanota y'abamenye agacamanikwa. Bamwe muri bo bakabona ko habayemo amanyanga, basaba ko urutonde rw'amanota y'abakoze bose ico kibazo yomanikwa, abafite ico babaza nabo bakumvirizwa. Basaba kandi ko ubugenzuzi bw'akazi co kimwe n'urwego shingwa ntwaro bwo kuri ivyo bitaro bukurikiranira hafi ico kibazo nk'uko umwe mu bakoze ico kibazo abisaba.
Bafashe batwereke impapuro twakoreye ko bagire urutonde, bongere bagire urutonde yuko twarushanije, hama umwe wese abone ivyo yakoreye ko ku buryo n'uwo basanga yararenganijwe aje kurekama abona kije narenganijwe uko no ntizumvikana yuko bashashira ku rutonde bamwe hama natwe twakoze tukibura ku rutonde ntibadutunganirize. Ikindi ni ukuri twosaba ubugenzuzi bwa leta buraba iby'akazi bugashira kuri ofisare militeri bugasaba amadosiye y'abantu bose badepoje bakaraba icyo kibazo cyakozwe ko cyari mu kuri naho barorose zero ngo twafisha tukabona ko byatunaniye. Ni ukuri turasabye leta nk'umubyeyi badukurikirane icyo kibazo abagize conseil d'administration. Ni ukuri icyo kibazo baciye kuko ikibazo twaragikoze nibaduha amakopi turabe bayafishe.
Naho biruko amakuru uruganda rwa radio Inzamba rukora mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge nuko umugwi watoye ikibazo atari wo wagikosoye ngo haje yashigwaho wundi mugwi jeje gukosora ico kibazo ari naco gituma inyishu zabonetse mu kiringo gito. Ayo makuru akemeza ko ata kibazo na kimwe cabaye haba mu gukoresha ico kibazo co kimwe no mu ikosorwa ryacu.
Tumushimire na Olivia Gakima mu gusozera mu makuru y'inkino yaranze iyi ndwi twaraye turangije. Umugwi wa Magara Young Boys waraye uronse inota ryawo rya mbere kuva ihiganwa ry'umupira w'amaguru ritanguye, ubu rikaba rigeze ku ndwi igira 11. Muri basket, Dinamo niyo yaraye itahukanye igikombe c'inkino zitiriwe Incungu z'u Burundi. Mu kwezi kwa Kigarama hazoba ihiganwa rizohuza abakinyi b'ibihangange n'ihiganwa rya basketball mu Burundi n'iryo mu Rwanda. Urukino rwa mbere rukazobera i Bujumbura. Muri volleyball naho ibikombe vy'ihiganwa vyitiriwe Incungu z'u Burundi vyatashe mu Rukinzo mu bahungu no muri Gender Light mu bigeme. Ni inkuru tubaza Alexandre Niyungeko.
Mu mupira w'amaguru ihiganwa ku rwego rw'igihugu ryitiriwe Premier League mu mpera z'indwi ryaraye rigeze ku ndwi igira 11 gushika ubu mu rwego rwa bitaro niwo uri ku isonga n'amanota 25. Egrenoire igira kabiri n'amanota 22. Ikibanza cya gatatu kirimo Flambeau du Centre ifite amanota 22 nayo nyene ikarushanya ibitsindo na Egrenoire. Ni mu gihe Magara Young Boys naho yaraye ironse inota rimwe rya mbere kuva ihiganwa ritanguye, n'ubu ikiri mu kibanza cya nyuma. Muri basketball umurwi wa Dinamo niwe waraye utahukanye igikombe cy'iganwa gitiriwe inchungu z'u Burundi Mekion Ladaye na Ruigwa Gasore Dinamo yatsinze Urunani amanota 52 kuri 45 icironka igikombe imidari y'inzahabu hamwe n'ibahasha by'imiliyoni 7,500,000 by'amarundi. Izo nkino zikaba zateguwe na Fondation Pax Burundi ifatikanije n'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi. Fondation Pax Burundi kaba kuva ubu yiyemeje kugiye gutunganya ihiganwa rya basketball yitiriwe ikiyaga Tanganyika kuko isanzwe ibikora mu mupira w'amaguru. Tukiri muri basketball mu rwi wa Gladiators yuri mu gihugu cy'u Rwanda mu nkino zo kurondera imirwi zokina inkino z'igikombe cha Afrika uyu mwaka ku ruhande rw'abigeme mu mirwi yabaye ya mbere iwabo. Gladiators ejo yatsinzwe na APR y'u Rwanda amanota 86-68 kakaba kabaye n'akaryo kubarongo ya mashirahamwe ya basketball mu Burundi no mu Rwanda ko gutera ibikumu ku masezerano azotuma haba inkino zidasanzwe zizohuza abakinnyi b'ibihangange byo mu ihiganwa ryo mu Burundi hamwe n'ibihangange by'abakinnyi bo mu ihiganwa ry'u Rwanda. Izo nkino zikazoba mu ntango z'ukwezi kwa Kigarama uyu mwaka. Urukino rwa mbere ruzobera kuri departement y'Ubujumbura urwo gusubiza narwo rubere muri arena ikigali mu Rwanda. Mu rukino rwa volleyball naho imirwi ya Rukinzo mu bagabo na Gender Light mu bigeme niyo yaraye itahukanye ibikombe by'ihiganwa ryitiriwe inchungu z'u Burundi. Rukinzo yatsinze ga Cosmos amaseta 3 kubusa aho ni mu bagabo. Mu bigeme Gender Light Club yatsinze Muzinga iseti 3-1.
Alexandre Niyongeko nawe arakenuye nino ngaha duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye vya gahungu nawe bashikirije kama ndabifurije kururanirwa mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha.